ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Mwebwe mwese mudukurikira mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mudukurikiranira. Muri kumwe kuri mikoro na Emmanuel Ntirampeba. Ishirahamwe mpuzamakungu rifasha impunzi HACR n'amashirahamwe akorana naryo bashikirije ivuriro rikuru mu minwe y'abanyagihugu n'impunzi z'abarundi ba site ya Murongo. Iryo vuriro rishasha gikatarukuru ibikorwa bikaba byatwaye amezi ane n'iminsi itatu rikaba ryubatswe ku buryo bwa banki y'isi yose n'ikigega rusangi c'igihugu ca Kongo. Ivyumba byo kwakiriramwo aho bavurira abantu abana aho bakirira abagwayi naho bavurira bakoresheje ubuhinga bwo kubaga n'ibindi nivyo bigize iryo vuriro rikaba ritubatswe kure y'ivuriro ryari rihasanzwe naryo ryubatswe na HACR mu yugurugwa rya site. Ibrahimu byahombe dufite byinshi tukabishikirizwa na Alexandre Bizimana.
Umugambi wo kubaka ivuriro rya Murongo katarukuru wamaze amezi ane n'iminsi itatu guhera kuwa 2023 myandagaro umwaka wa 2018 gushika kuwa 2026 kigarama umwaka wa 2018 nyene. Ibyo bikorwa byatwaye byose hamwe ibihumbi 2,691 by'amadolari y'Amanyamerika. Muri ayo harimo intererano y'abenegihugu baho igera ku 2,587 by'amadolari y'Amanyamerika nyene yabonetse kubwishyira hamwe ryaho SNDP. Iyo nyubakwa ikaba ifise icyumba cyo kwibarukiramo, icyumba cyo kwakiramo abagabo n'abagore, icyumba cy'abana n'icyo kubagiramo. Muri ibyo hiyongera ko ibindi nk'utuzu twa sugumwe n'utwo kogeramo imiti ndetse n'ibitanda. Iyo iyugurugwa ry'iyo nyubakwa ryabereye mu maso y'abategetsi baho nyene abaserukira amashyirahamwe harimo na HACR n'abenegihugu b'impunzi ndetse n'abasangwa. Iyo nyubakwa ikaba yaje gufasha yari hasanzwe yari yubatswe na HACR guhera igihe impunzi z'abarundi zashikiye muri site ya Murongo.
Baraka ishyirahamwe ADRA ryasubiriye gutanga ibizuku ku mpunzi z'abarundi bo mu kambi y'impunzi z'abarundi bya Rusenda na site ya Murongo. Hari haciye iminsi imiryango iri muri ayo makambi irindiriye kuronswa ibyo bizuku kukaba nkako ikoreshwa ry'inkwi ritwara uburyo bwinshi rikonona n'ibidukikije bigatera no kutumvikana hagati y'iyo imiryango y'impunzi n'abasangwa bidogera amashamba yabo asambugwa. Umuntu wese ahabwa ibiro bitanu by'ubizuku byo gukinjika ibifungurwa. Tubakurikire kuri mikoro ya Amani Daudi.
Ngomba gushima ingene ADRA bifatikanije na IDC batyumvireho mu kuturonsa ibizuku. Mugabo muri ivyo bizuku bagomba kutuha nuko babiduha mu mwanya muremure.
Ishyirahamwe mvamakungu rijejwe ibifungurwa pamu ryatanze ibifungurwa ku nshuro yabo ya kabiri muri uku kwezi kwa gatatu ku miryango 43 y'impunzi z'abarundi zo mu kambi ya Rusenda. Sauda Kimana tugire ku muriri.
Imiryango 43 igizwe n'abantu 212 ifise udukarata scope dudasoma niyo yaronkejwe ifashanywe n'ibifungurwa by'iminsi 10 n'ishirahamwe rijejwe n'ibifungurwa ku isi PAM kuno wa kabiri igenekerezo rya 19 ntwarane uno mwaka. Nkuko twabyiboneye umuntu umwe yaronswa ibiro bine by'ifu y'ibigori, ikiro kimwe n'amagarama 200 cy'ibiharage, amagarama 300 y'amavuta y'amaoki, hamwe n'igarama 50 by'umunyu. Abaronkejwe iyo mfashanyo barashimira ishyirahamwe PAMU.
Imfashanyo twaronse zadushimishije mugabo tukaba twifuza yuko PAMU yoturonsha amakarata natwe tukaza turasuma nk'abandi kubera mu byo baduha uhura abana batakunda nk'ifu bakunda nk'agaceri bakunda kandi yuko twoza turahindura mugabo ubona baduha ibiharage gusa n'irifu abana bamwe hari bamwe batarirya.
Tubamenyeshe ko PAMU yatanze iyo mfashanyo ibicishije kwishira hamwe IDS.
Ikiganiro yaga ahaniho kirangiriye. Tubashimiye ko mwadukurikiye kuva tugitangura naho tukirangirije. Categuwe na Sergio Bisima ku bugenduzi bwa Yakobo Kaora nayo Emmanuel Ntirampeba na kibashikirije. Tuze dusubire ku munsi w'urugero.